imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti na mubagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 muri studio 5 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo kuri Nosa. Ikaze mwese.
Igihugu cyacu cyagenderaga kuri liberalism ku isoko ryo ritanga igiciro. None ubu ngubu kufata icyemezo cyo gushyiraho ibiciro bakabuza n'abantu kubikura ntibirimo bibuza yuko ibyo birayi byagera ku isoko abantu bakongera kurya ibirayi nk'uko byashobora kuri ibigihe biri ku bwinshi.
Uwo ni Depite Juvenal Nkusi avuga kuri politiki ya guverinoma y'u Rwanda yo gushyiraho ibiciro ku mwimbu.
Leta ikibireba ni inyungu ya buri wese umuhinzi. Ubu ngubu dusigaye tuzi kubara neza icyo yashoye kugira ngo abone ikiro kimwe cy'ibirayi. Leta iba igomba gukora ku buryo icyo yashoye umuhinzi yongera akakibona.
Uwo nawe ni Vincent Munyeshaka, ministre w'ubucuruzi yishura ibyabazwa na Depite Juvenal Nkusi. Ni mu Rwanda ni inkuru turafitiye mu kanya ku burimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'izindi zivugwa mu Burundi. Ikaze mwese ku radio yanyu. Amakuru avugwa mu karere tuyahere mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka y'u Rwanda, umugwi w'abadepite wahamagaje ministre w'uburimyi n'ubworozi na ministre w'ubucuruzi ngo basobanure ibibazo bikomeye bishingiye ku burimyi n'ubworozi ibiraba no ku burimyi n'ubworozi. Abadepite basavye abaministre bompi kugira gusobanura ibijyanye n'icyo kibazo muri iki gihe. Mugenzi wacu Eric bagira ubusara bidusobanurira.
Umurundo w'ibibazo bikigaragara mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi no kubibyaza umusaruro ku masoko niwe wabaye nyirabayazana wo guhamagaza abategeka ministeri z'ubuhinzi n'ubworozi na ministeri y'inganda n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ni ibibazo byumvikanisha ko bigihangayikishije intumwa za rubanda zihereye kuri gahunda ubutegetsi bwashyizeho ko abaturage bahinga ibirayi ariko bakazategekwa gusarura binyuze mu matsinda kuko hari abatari bake babihomberamo.
Iriya gahunda kuvuga ngo bamwe bakuri uyu munsi abandi bakure ejo byagize ingaruka byo igaragara n'uyu munsi wa none. Umurenge wa Cyanzarwe bugeshi na Busasamana hari ibirayi biri kuhorera mu mirima. Bivuga ngo rero iki kintu cyakagombye kwigana ubushishozi kuko ari amakoperative y'abahinzi bahawe amakusanyirizo nta bushobozi na buke afite, bityo kugura umusaruro w'abahinzi byabananiye.
Afashe kredi muri banki azi ko azahinga gatatu mu mwaka, ibirayi bye biboreye mu murima. Leta izatanga subside yo kwishyura umuturage amafaranga afashe kuri banki, nibibura uzambwiye yongera ahinge abihinge.
Ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Madame Gerardine Mukeshimana yasobanuriye abadepite ko iyi gahunda yagiyeho inzego zitandukanye zabanje kuyitekerezaho bihagije kandi ko bigamije kuzamura umuhinzi.
Byagezweho hamaze kubaho ibiganiro bitandukanye haba ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'uturere. Icyaje kuvamo ni uko hemejwe yuko amakusanyirizo acungwa n'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi kuko byari byagaragaye yuko yataribo bayacunze akajya mu bucuruzi nabwo barabibaga cyane.
Iby'amakusanyirizo y'ibirayi no gusarurira mu matsinda bishimwa na mbarwa kuko bavuga ko aho kubungura birushaho kubatura mu bihombo. Ibindi abadepite batumva ni uburyo Leta ishyiraho ibiciro ikanategeka ko bigomba kubahirizwa haba ku bahinzi n'abacuruzi.
Igihugu cyacu cyagenderaga kuri liberalism ku isoko ryo ritanga igiciro. None ubu ngubu kufata icyemezo cyo gushyiraho ibiciro bakabuza n'abantu kubikura batubwiye hari aho bigeze kuri 55% kandi bagomba kuba bararangije, ntibirimo bibuza yuko ibyo birayi byagera ku isoko abantu bakongera kurya ibirayi nk'uko byashobora kuri ibigihe biri ku bwinshi. Ese ko babikoze ku birayi banoze no kubikora ku mata, ejo muri mu kwezi kwa 7 muzabikora no ku bitoki, ku mwaka utaha ibitoki bizaba ari byinshi nabyo muzagenda muvuge mu giciro kizaba iki ngiki.
Depite Juvenal Nkusi arahuza cyane n'aba baturage bo mu karere ka Burera bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Kuki mu guhinga nta cyemezo muduha, mu gusoroma ukatwa ko icyemezo ni ukubera iki? Hari rwose umuntu aba yabyibye
tukugura ifumbire ntawe Leta ntikudushyiraho n'akabiri
hayo no
ariko noneho imyaka ni yera uva duburengaza tugushya imyaka yacu
bayigurisha abo bashaka niyo bahendwa ariko bayigurisha be kubafatira ibyemezo ngo ejo hazakura runaka ejo bundi runaka.
Bwana Vincent nzamunyeshaka ministre w'inganda n'ubucuruzi yasobanuye ko mu gushyiraho ibiciro bakanategeka ko bigomba kubahirizwa bitaye ku nyungu z'impande zombi bahereye ku muhinzi.
Leta ikibireba ni inyungu ya buri wese umuhinzi ubu ngo tusigaye tuzi kubara neza icyo yashoye kugira ngo abone ikiro kimwe cy'ibirayi. Leta igomba gukora ku buryo icyo yashoye umuhinzi yongera akakibona ndetse akanunguka kugira ngo akomeze akora ubwo buhinzi. Ariko Leta rero ibireba inyungu za buri wese ku buryo n'abacuruzi n'uko ibiciro byakozwe n'abacuruzi ubwabo bafite n'inyungu.
Amakuru duherutse mu minsi mike ishize ikiro cy'ibirayi Burera umuhinzi yagitangaga ku mafaranga hagati ya 80 n'ijana bikagera i Kigali byikubye hafi inshuro eshatu kubera binyura mu maboko ya benshi. Iyi nayo ni ingingo abadepite bakemanze bikomeye.
Ese ko igiciro ku muturage bamuha 80, 90 bikangeraho bigura 300 aba intermediari aho sibo barimo barindwa, sibo barimo bakizwa?
Mu gihe ibirayi biri kugura amafaranga 80 comment spécifique yangu ya muri 320 francs le kilo iyo je irimo hagati aho ni iyi.
Hari impungenge ku badepite ko kubera amategeko yakajijwe abaturage ntibabone uko basarura byihuse bizatuma bamwe barara inkinga. Ariko Bwana Munyeshya kagashimangira ko nta kibazo kizabaho.
Turasanga ku buso bwahinzwe ubumaze gusarurwa ni 95 n'ibice 6% ku buryo umusaruro usigaye 4.4% twizera yuko muri ibi bitarenze ibyumweru 2 wabugeje ku isoko. Ariko twaje mu karere ka Nyabihu tugasangamo imirenge 2 ifite ibibazo bisaba yuko twanateganyije n'inama yo kujyayo kuri uyu wa 4 kugira ngo turebe ikibazo. Ikibazo ntabwo ari gutekinikane urabivuga twabiteguye.
Igisa n'igihatse byose abadepite bagarutseho ntibaciye ku ruhande mu kuvuga ko byinshi bipfira mu byo bisigye n'amigambi ritahamye ari intandaro yo kudindiza ibintu. Basabye ko iki kibazo bavuga ko cyujuje isabukuru y'imyaka 10 buri gihe bisobanura mu nteko nta muti cyagombye kuva mu nzira, maze inzego zibishinzwe zikavanaho amananiza bavuga ko yuje akajagari gatuma hari ababura ubwinyagamburiro.
Gusa rimwe akajagari izi bariyeri rero rwose nyakubahwa ba ministers mugire mukuru w'izi bariyeri zituma abantu batagira ubwinyagamburiro.
Ah, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abarundi 568 batahutse mu gihugu cyabo kuri uno wa 2 bava mu ntara, bava mu makambi y'impunzi Induta ni Mutenderi mu gihugu cya Tanzania. Bakiriwe na Leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR mu ikambi y'imfata kibanza Igitara muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Bamwe muri bo barasaba Leta kubandika ngo bazoje mu matora yimirije. Kwesi Munezero aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Guhera igice cya 6 zo kuri uyu wa 2 rwaruruja n'uruza mu ikambi y'imfata kibanza y'Igitara muri komine ya Mabanda abarundi 568 baguriyemo abakenyezi n'abana bariko barandikwa n'abakozi b'ishyirahamwe HCR mu gihe ayandi mashyirahamwe yari karategura imfungurwa zo kubahembura abandi batekera imamba abo bahungutse bazotahana mu mihani wabo. Posiano na Kirutimana umwe mu bahungutse avuga ko anezerejwe no kubona atahutse inyuma y'umwaka yari amaze mu ikambi y'Imutenderi. Arasaba abarongoye komine Nyanzalake aho yahunze ava kumufasha gusanura ahagiye gushikira. Donavina we avuga ko nahahungutse atabona uko ubuzima bugiye kubandanya kuko atahafise azoshikira.
Nagiye n'umuryango mbona mega ine nkaba navuyeho nkirikira umugabo wanjye ntabavyeyi afise nkaba namurongowe k'Inyanza mugabo aho mvuga akaba ari muri Bururi. Aho twagiye tuva twari dupanze ne nk'ubu kugira ngo tuzoshikire. Yego eri nkuko nagarutse mbona hari amahoro gye ndibaza ko byose ingira hazo bishobora kuko nzokoza gutongana kandose n'agatongo no bamwe nderimo n'abana.
Abo barundi bahungutse mu gihe igihugu kiriko kiritegurira amatora ku minyanyuro Leta y'u Burundi yashikirije zibwirizwa shingiro, barasaba nabo nyene ko batokumigwa.
Hanini mbere novuga ko no kugira nze naje kubera amatora nyene
cyewe ko ari ibyo bintu byo kwiyandikisha ndimo nyene nzotegereza gutora cyewe cyo no usaba ahubwo vuba na vuba nuko bonyaruka gutura abaho turi kugira ngo baturondeye mu gihe tukaba turahamenya kugira ngo nako twiyandikishe mu bandi kugira ngo tukore
nabi kubyerekeye iyandikwa ry'amatora. Ahubwo twasaba yuko natwe tugirira umugambi tugashika twiyandikisha nimba ikiringo kitarahera ubunene bwa bwango tukiyandikisha kugira ngo natwe turotore ibiriza shingiro
muwanye politike ku ruhande rw'amizero y'abarundi bavuga yuko impunzi zitarira busema mu gusaba kwandikwa ngo nazo zije mu matora umushinga mateka Pierre Celestin Ndikumana arasaba umugwi seni kwiyumvira kugene abahungutse nabo nyene batokwibagirwa
yewe nange ndakeneye kuzotora numva ko ari uburenganzira bwabo kandi nibo bibujije kugira ngo bandikwe nkagira rero ni ku matora y'ibihumbi 2020 cyane cyane hazobaho kwiyumvira ukundi gushasha kuko impunzi zirashobora no kuzobandanya zihunguka mwaka w'ibihumbi 2018 mwaka w'ibihumbi 2019 numva ingene bazakwa uburenganzira bwo kwandikwa canke bwo gutora mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibaza ko ari ikibazo bakwiye gufata mu minwe bakagira icyo bakiyumviriyeko muri kazoza bakazofata ingingo imbere
ubushikiranganji bw'intwa hagati burahikaze abo bahungutse Terence Nahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji arasaba abo bahungutse kwihangana no kurindira ingingo umugujejwe amatora uzofata mu matora y'ibihumbi 2020
nibaza ko cyukuri mu kwihangana kuko nta kundi basabikiringo carenganye kumbure ngira ngo tuzibaze mu 2020 kizoheza yige yate niba zoba zikerewe cyane bidakenewe kuba hari abantu by'ukuri batari bake babyifuza kandi batangutse cyangwa abandi batari bahari cyangwa abandi byagoye byosaba ko bazokwiyerekeza kugira ngo bagire amatora icyo gihe kizomenyekana hageze nta kajagari kajamwe ntibuvuga ngo umugunda wa suriya waba baratwagiza yuko turiko turanika abantu badakwiye amatora cyangwa ibindi ariko bimeze
izo mpunzi z'abarundi bahungutse kuri uyu wa kabiri baje gukwiza igitigiri c'abarundi 1695 bahungutse mu kiringo kigira gatatu baciye mu ntara ya Makamba bikaba bitegekanije ko muri iki kiringo ca gatatu co guhungura kizoshika mu kwezi kwa ntwarane ishira hamwe hashe na leta y'u Burundi bazokwakira abantu 1820 baciye mu ikambi y'ifata kibanza yaha igitara igitara muri komine Mabanda Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
urakoze cyane Chrissy Munezero tukiri mu Burundi kwiyunguruza muri kino gihe mu gisagara cha Bujumbura mu masaha yo mu gitondo canke ku mugoroba ntivyorushe ivyo bivugwa n'umuhinga mu bijanye no kwiyunguruza avuga ko bituruka kugwirirana ry'abantu n'ivyuma bibunguruza ivyo biri mu cigwa uwo muhinga yashikirije kuri no wa kabiri icigwa ikigo akorera catumwe n'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
ingorane mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura niwo mutwe w'ico cigwa catunganijwe n'ikigo Global Consulting and Equipment Services mu ruganda rw'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo umwe mu bahinga bakoze ico cigwa ashikiriza ingene ibintu byifashe muri kino gihe
abantu baratera cyane mu nzira kubera yuko ata buryo buriho bwo kwiyunguruza binyarutse kubera gusanga ibyo barabaririmwo abantu bose abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki abagenda n'amakamyo eka abantu benshi cyane amereyo gusanga harimo ingorane nico gituma habaye icigwa kugira ngo barabe ukuntu bashobora kuronka uburyo bwo kugabanya izo ngorane
abahinga gusa babona ko uruja n'uruza mu mabarabara ari ingorane mu gisagara cha Bujumbura abava n'abaja ku kazi mu gisagara hagati bavuga ko urugendo na cyane cyane mu gitondo canke ku mugoroba rutabagworoshe Terence Manirakiza aba muri zone Musaga n'umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
ibibazo birahari kubera imodoka urana ko ari nyinshi ibintu byunguruza ko ari byinshi mugabo kibuza ko umuntu ashaka gutegera nka bisite nk'akarero akahibura akarindira umwanya muremure tufa turi kuraja ku kazi usaba usanga ucerewe kubera iki byatwita ambuteyaje imodoka isanga itonze umurongo kuva ngo gushika hariya hama iyo imodoka zimeze kurya ntihabona amasanganya aba tubibona muri ajya amasaha yo kuja ku kazi cyangwa kuva ku kazi
icyo cigwa ku ruja n'uruza mu gisagara cha Bujumbura camaze amezi atatu nk'uko umuhinga Kabunda bivuga ashikiriza ko basanze baba abagenda n'amaguru abagenda n'amakinga abagenda n'amapikipiki hamwe n'amamodokari batera ba benshi mu gisagara ikigo Global Consulting and Equipment Services gifise ivyo gisaba vyokorwa vuba Gregoire Kabunda numuhinga muri ico kigo
ngubu abo bamakinga nta mategeko abagenga abo bamapikipiki nta mategeko abagenga abo bamakamyo nuko abo miduga mito mito nuko aba mabisi yunguruza abantu nuko hanyuma rero birakenewe yuko umwe wese aronka itegeko rimugenga kugira ngo amenye ahaca ntaje kurengera mugenzi we
ababa mu gisagara ca Bujumbura nabo nyene bafise ico basaba leta y'u Burundi baciye kubushikiranganje bujeje gutwara abantu ibintu Terence Manirakiza wo muri zone Musaga asaba ko hogwizwa amabarabara mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo
hago rero hari ikintu gikwiye hariho imabarabara nkatse cyasanga agwiriyemwo novuga imiduga myinshi iva mu muri aka karere aja mu mukanyi na cyane yinjira mu gisagara hagati barakwiye kongera nk'amabarabara nko muri kazoza nk'ubu dufate nk'iriri rije ku Musaga hari yaruguruza gasike buye akaboneka nk'indi barabara nk'imiduga zivuye mu gasike buye ntizize kugongana rino zigacha zicari muri Rohero nko kuri Pea zigashika mu muji bibaza ko rindi yacyo tuma imingwane nk'izo
Umuhinga mu byo gutwara abantu n'ibintu nabo nyene asanga igwizwe ry'amabarabara na cyane cyane afatanya amakaritiye n'ayandi biri mu byo tuma hatorwa umuturama kuri urwo ruja n'uruza mu gisagara cha Bujumbura ikigo Global Consulting and Equipment Services gisanga n'ukuntu abanyabujumbura biyunguruza amabisi mato mato bitakijanye n'ibihe umuhinga w'ico kigo afite icyo asaba leta y'u Burundi
kinacho leta iteza gukora nuko urabona abikorera utwabo bafise uruhara runini ya mukunguruza abantu birakenewe rero yuko leta ishigikira cyane barya ubikorera utwabo kugira ngo bashobore kuva muri ukuntu bakora ubu babe amasosiyete cyangwa amakoperative akomeye bakava muri utu tumodokari duto duto bakagura amamodokari manini manini hanyuma rero kugira ngo bashobore kubishika ko leta irakeneye kubafata mu mugongo ufatiye ku bintu by'amakori ufatiye ku bintu by'amataxi kugira ngo bashobore gutera imbere
ibisabwa n'icyo kigo Global Consulting and Equipment Services bije bikurikira ishusho nshasha y'ukuntu gisagara cha Bujumbura coba gisa mu mwaka wa 2045 umugambi watangujwe kugenekereza ya 2025 ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze wa 2017 n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza Bujumbura Evariste Zikubanya nka ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi Iwanyu mu ntara mubikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha imbi z'umurango ku ijwi rya Amerika Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi Iwanyu mu ntara ni kiganiro ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Afrika ibandanye kuba intara ikenye kurusha izindi ntara zo ku isi mu gihe Ikitari gito abategetsi b'ibihugu bya Afrika bagumye bagiriza irarye igintwaro z'igikoloni kuvyerekeye ugusigara inyuma kwa karere ka Afrika kubijanye n'iterambere. Yamara hari ibindi bice byo ku isi byaciye mu bibazo nk'ivyo haba mu karere ka Aziya canke muri Amerika y'Epfo yamara muri iki gihe byagize intambwe zikomeye mu byerekeye iterambere. Kubera iki hari akarere ka Afrika konyene aho byananiranye kw'ibihugu byaho bishikira iterambere nyakuri bikagira ikibanza citeka mu makungu mu kanya kaheze mugenzi wacu Fide Nyongabo yaganiriye na Gilbert Nyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi mushinga nahe Nyongabo Gilbert hatangura avuga igituma karere ka Afrika kaguma inyuma y'utundi turere ku isi
icambere novuga nuko ibintu byo muri Afrika bisa nk'ukumenga cyakurikiye ubukoloni uravye nk'ibihugu byinshi byo muri Afrika gushika ku myaka 80 wasanga bafite amadeni y'ibihugu biteye imbere kandi amadeni bakoresheje na nabi hanyuma ugasanga rero kuva 80 gushika hafi 90 bari mu bintu byo kuriha amadeni gusa kandi ibintu bitagira akamaro nukuva yuko ari umwanya munini ya hafi imyaka 20-30 ibihugu byo muri Afrika byasa nk'ukumenga byaratakaje hama muri imyaka nuvuga ko nk'imyaka utanga 2000 niho nibaza yuko imigambi nyakuri iraba abanyagihugu yoba yaramaze gutanguka mu bihugu bimwe bimwe naho nyene kenshi ugasanga abanyafurika biguma biruka n'ubukene bibaheze kwiruka nyuma y'amadeni nibaza yuko muri imyaka uravye muza gusanga nk'ibice bishika nka 5 6 mijana ico inde mukijana cyangwa bimwe bimwe ushobora gusanga byarateye imbere ufashe nka iri Maurice munaka ya Afrika y'Epfo ugafata bihugu bya Botswana na Namibia n'ibindi umuntu ashobora kuvuga ushobora kubona kumenga biri ku ntambwe yo gutera imbere ufashe buretse umyaka imwe ya Cote d'Ivoire naho nyina usanga byarateye imbere na Senegal muza gusanga ari ibintu bisa nko kumenga baratevye mugabo bari ku nzira yo gutera imbere n'ubwo yuko ubu ibihugu byo muri Afrika byasa nko kumenga ibutunzi bwabo bose babishoreye hanze kandi bakabigushana nabi ugasa nko kumenga babigave ubu nibaza ko batoye ubwenge bwo gutora ivyo ibihugu byabo bikeneye bakaba ari ivyo bakora cyangwa bagakoresha kugira ngo ibintu byose bakura hanze bifite amafaranga y'agaciro bareke kuko amariko barabigura bayikura hanze bakagerageza kubona bo nyine mu byikorera nibaza yuko ariyo ntambwe nuvuga nk'ibihugu byo muri Aziya byatanguye kera ibihugu byo muri Amerika Latine byatanguye kera mu bihugu byo muri Afurika basa nko kumenga muri imyaka barabitanguye vuba bibaza ko mu ntangamaranitse bariya murakoze
murakoze mwatanze nk'akarorero ka Il Maurice nizinga kera ryari ifise ibibazo bikomeye bijanye n'ivyerekeye imibano ryari gifise abantu b'ubwoko butandukanye baricara hamwe baratorera inyishu ubwa mbere na mbere ivyo bibazo bijanye n'imibano bahejeje ivyo bibazo bijanye n'imibano mu nyuma bariyumvira guhindura ingendo hamwe n'ivyiyumviro guhindura uburyo bakoramwo bari basanzwe bakoramwo barahindura byose bashika aho bageze ubu nikihe ibindi bihugu byo muri Afrika byofatira nko kwizinga muri izinga ritoyi cyane ariko ritamaze gutera imbere bimwe biboneka n'amafaranga abantu baronka ku mwaka usanga nibaza nko hejuru ugereranije n'akarere ka Afrika
nibaza ko ikintu cya mbere nibaza yuko turetse ibyo byerekeye kurondera amahoro babiciye bakareka bya by'ubwoko ko n'abantu izinga kenshi usanga ari abantu baje bava handi bose hafi bose nibaza ko icyambere bagize nuko no guhingura nibaza ko icyo cyambere bakoze kandi uravye ikintu bakoze bafashe igitego kimwe cyo kurondera isukari barayihingura bayigira ubumenyi bongera bayishora ku buryo bwiyaguye numva yuko bafashe ikintu kimwe bagashyiramo ingufu zose hanyuma batangura kuri ivyo ibindi biraza imitahe hanze iraza kandi uravye n'ahantu hateye imbere kandi uza gusanga n'imitahe yose igumiza numva yuko bahere ku kintu kimwe bashoboye ama ibindi birizana nivyo ruvuga
umuntu afashe nk'akarere ka Aziya baravuga igihe ibihugu byo muri Aziya byariko bitera imbere bavuga mu gifaransa ko ari miracle asiatique miracle novuga ko ari nk'ibitangaza mugabo ubabajije nuko ibintu byabaye mu byukuri nta bitangaza byarimwo barakuye amaboko mu mpuzu barahindura uko biyumvira uko bakora barabiri ivyuya gutira bagere aho bageze umuntu afatiye nko kuri ako karere ka Aziya nikihe abanyafrika bokurako
ikintu abanyafrika cyambere nibaza ko woshira imbere ibintu byerekeye gutera imbere no kuzana imitahe ivuye hanze icyo bumenya ni uko ibihugu byinshi byo hanze biramaze gushyira ku ntambwe yo gutunga mugabo imitahe yabo ugasanga nticunguka nubwo yuko ambara afite amahera y'umurengera bakeneye ahantu bashobora gushyira kugira ngo bunguke bimwe nk'uko muri Afurika uza gusanga ubutunzi bwiyongera ku bice 5, 6, 7 muri ubwiye kuraba nk'igihe Ubushinwa bwatangura gutera imbere wasanga ibice byashyika 10, 11, 12 nubwo yuko hari ahantu ku isi amahera amaze kuba menshi biba bikeneye yuko rero umuntu afite umutahe utwara ahantu mara yiwakunguka aho hantu rero nibaza yuko abanyafurika bakwiye kuraba neza ni muri guvyo muri Afurika muri Afurika habuze ibintu byose usanga amabarata yahari barashaka gukora amabara barashaka gukora amabara y'indarayi barashaka gushora ibintu byose barashaka kubihingura barashaka kubitwara bagakora n'imiduga uburyo nk'uko tubona nk'ibihugu byo muri Europe y'Uburaya bwo hagati uza gusanga nk'uno bwo hagakarorero muri nk'igihugu cya Slovakia cyane mu bibiri bya Czech uza gusanga ihinguro rya Rono rigenda kurondera imodoka bashaka gukorera hariya bijyanye n'ibyo bihugu n'amahera bafite nibaza ko ibyo bintu nisi bintu cyane cyane nibaza ko ibihugu byo muri Afurika bakwiye kubona ibihugu byo muri Afurika bisa nko kumenga ni ibihugu atabi byinshi bihari ugiye ahantu usanga barahubatse hariho ibintu byose ariko muri Afurika n'ahantu hakwiye kuja imitahe ikintu cya mbere nibaza ko ubufashanyo bw'ibihugu byo muri Afurika ni gutekana kubera ibyo bihugu byo muri Afurika abantu bose basabwa kumenga barasa ariko abantu bagenda baracana canamo niyo bamenye ko gucana canamo ari inzu zavuye hanze uravye nk'ibigo byo muri Aziya uza gusanga ari abantu b'imihinguro itandukanye banavuye na kure na kure ariko ugasanga barumvikana hari ibintu batanakivuga muri Aziya utazopfa wumvise mbere n'ubu ariko ugasanga muri Afurika ivyo bigo ravuga aha n'ahandi nibaze yuko bazibamenya yuko ikintu cyambere gikomeye nuko igihugu gitekana kugira ngo gihamagare imitahe iyo mitahe badafite bazayironke vuye hanze mugabo mu gutekana kandi bakazocaba baca n'ubwenge bwubwira amashuri nibaze ko icyo ntabwira akabije no kuvuga.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Desire aduteye akama. Desire uratwumva?
Yego ndabumva.
Tubwira ahuri n'irindi zina?
Nitwa Mukundo andi Bujumbura.
Ufise akabazo cyanke icyumviro?
Bwa mbere ni icyumviro mu nyuma ndaheza n'akabazo nimba ntazaba natumukewe neza. Hanyuma nsanzwe muri Afurika ntidukenye. Nitwa dukenye mu by'ubutunzi ahubwo turakenye kumenya ibintu. Mbega niyahe politiki nziza yotuma Afrika ishobora kuba mu iterambere kuko nubwo twitwaza ko hari ibihugu byadukoronije ahanini bo barashobora kudukoroniza mbwa maze turabikura baragenda ariko natwe no munsi mega turi nk'abakoloni interne tuvuga ko bo hagati mu gihugu muri Afrika urabona usanga no munsi twebwe ubwacu abanyafurika niko twiga turajyana dupfa ubusa dupfa ubukene cyangwa ubutunzi dufise muri Afrika gusa n'ikibereye nitwokwitwa ngo ni abakoloni baduteye ibyo nimba barabikoze twarabyikuye ko ahubwo twikuye kurahambega kiriya gihe bari bahari twatwifashe gute no munsi batahari two kubwiza kwifata gute icyo bakibereye tugafuka fata intumbero nziza y'iterambere maze tugateza imbere Afurika yacu. Hanyuma iyi politiki usanga hagati mu gihugu yuko usanga abene gihugu ubwabo uri kurengera ibyo bapfa usanga ariko baragirana nibyo bituma Afurika itatera imbere kuko hano usanga kenshi twamira amakofi fratricide ngo sanga abene igihugu bavukanye bambari ko barajyana bazanya ubukene cyangwa ubutunzi buke bise muri Afurika. Icyo twoshira imbere nuko abanyafurika bose hamwe tukareka kumenya ko Afurika nta wundi muntu azoza kwiteza imbere atari umunyafurika wenyine ubwiwe. Hanyuma mbega none ni iyihe politiki nziza mubona abanyafurika twogenda cyane cyane indongozi kugira ngo Afurika muri rusange itere imbere? Murakoze.
Murakoze. Mu mwishyura ya Jibel.
Murakoze. We avuga ati ibi tubito turavuga by'abakoloni n'ibintu bya kera baraje baragenda amakibazo cyo cya kabiri ati yibaza yuko ibiteye ingorane ari abantu bavukana basanga n'abajyana ariko no mubara yuko ibyerekeye abakoloni si abakoloni bajya baje bakagenda igihe baza bakagenda barasizeho ibintu bivuga nk'imigambi y'igihugu. Imigambi y'igihugu rero abanyafurika benshi kuva 60 gushika 70 naho nukuba rero nuko bagiye barakoporora ibyo abazungu basize sukuvuga yuko umuzungu yari akihari mugabo ni mu mutwe yabo bashatse gukora nk'ibyo abantu bazungu basize basanga rero nta migambi ihari. Ni ukubara yuko kuva 1979 igihe hatangura kuba ingorane y'igitoro wasanga ibihugu byose byo muri Afurika bifite amadeni kubera iki? Bafite ibiduga binini binini babikoresha ukundi. Ni ukuvuga yuko umuntu w'umunyafurika wenyine ntigeze yumva yuko ateza gukorera umunyagihugu. Icyo ni cyambere. Kigira kabiri kugira ngo yiyumvire ubutunzi bw'igihugu buzoteza imbere abakazoza akavuga ati iyi kawa yiwacu mbega uko turiko turayishora ntitwayihungurira hanyene tukazugura nyinshi tukazayishora hanze imaze guhinguka. Ibyo ni ibintu ibihugu byinshi bitigeze bigira. Nibyo bitubona ngo ngo haya karoro ka iri muri iri muri seri yumvira ati twebwe isukari reka tuyikorera hanyene kandi ku bwinshi tuyishore. Nuno guhanga akarorero ibihugu byo muri Afurika ni gake uzosanga ikawa hanze i Buraya yitwa izina ntaka tuvate ikawa ivuye mu Burundi cyangwa dufate ivuye mu bihugu bibanye nawe uvuga nka Kenya cyangwa na Ethiopia uzosanga ari gake. Mugabo ugiye kuraba nk'ubugiye hanze uzosanga ikawa yitwa Brazil cyangwa yitwa Colombia ibihugu binini binini bivuga ko ibihugu byari kuba byariyunze bigagira amahinguro manini manini bigashobora ikintu gise akamaro kurutaho bashobora ikawa uko nyine imeze itagira igiciro kinini. Hanyuma ikindi kigira kabiri avuga ati byerekeye abantu bafite amatongo ibyo byo gupfa amatongo n'ibintu novuga yuko bivuye ku bukene kugira ngo wiyumvire ko umuntu wese ku myaka yacu dufise umuntu wese tuzagenda kurima isi n'itongo nuvuga yuko tugire hahandi mu kurima ariko uravye ibigo byo muri Aziya n'ahandi usanga bamaze guhindura n'abayenjeniyeri barubuka barakora ibintu by'ubuhinga bagakora ordinateri bagakora ibintu by'ubuhinga nuvuga yuko ubumenyi ntibwigeze bugwira kubera amashuri atari yaragwiriye ugiye kuraba nk'ibihari usanga abantu bafise usanga batize usanga batazi ibyerekeye kuvura nk'ubuno kubera nk'ibihugu by'ubuhinde byamaze gutera imbere ubyeke kuvura kubera barungutse abana bakiri bato bakenda kubyiga mu Bwongereza cyangwa n'ibigo byo hanze mugabo bakagaruka iwabo bagasubira kubaka ibitaro bagasubira bakaduza ibyerekeye ubumenyi mu byerekeye kuvura. Nibyo bituma dusanga mbere n'abarundi n'abandi bose muri Afurika basigaye bagenda kwivuza mu Buhinde. Ako n'akarori ni uguha gusa kugira ngo nakwereke yuko mu gihe abantu batateye imbere mu bumenyi ngo batere imbere bakoreshe uburyo bari bafise bakabukoresha neza hari imyaka bataye imyaka batayebarafite n'igihe cyo kuriya nibaza ko ari cyo namwishyura. Murakoze.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo n'umushinganya Gilbert Niyongabo bariko baraganira ku kibazo cy'iterambere ku rubuga rwa Afrika ku ntara ya Afrika muri rusange. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Turabashimiye cyane. Ayandi makuru ni mu kanya kari imbere, mugume ku maradiyo yanyu. Murakoze.